Abo basirikare b'intwazangabo birukanywe bose hamwe ni 23, 19 n'abasirikare bakuru bakuru officier supérieur mu Gifaransa, nayo bane intwazangabo zisanzwe officier subalterne. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ko bose bari bagiye kunonosora ivyigwa mu bihugu vy'Ububiligi, Ubufaransa na Canada. Baroyo hagati y'umwaka w'2005 n'2008 bakaba bategerezwa gutahuka mu Burundi imbere y'uko umwaka w'2015 uhera. Umuvugizi wa president Nkurunziza asanga ari bisanzwe ko abasirikare bangana gutya basezererwa nubwo ari umugwi munini. Jean-Claude Kayerwa Ndenzako.
Ingingo yari imaze gufatwa muri kahise ku Burundi na cyane cyane ko inyifato nk'iyo yagizwe n'izo ntwazangabo yari imaze kwibonekeza ku zindi ntwazangabo. Si inyifato nziza kuko ni inyifato y'ukungura abandi, ariko icyo mumenya ni uko mwene iyo nyifato imaze kwibonekeza no mu yindi migwi y'abakozi nk'abigisha muri kaminuza, abaganga, mbere y'imwe n'abasaseridoti barungikwa na ekleziya kwiga mu bindi bihugu cyangwa mu bundi butumwa, bagafata ingingo yo kwigumirayo. Baba barondera akarusho muri ivyo bihugu barimo iyo maze kurangiza amashure, bashobora guhitamwo gukora muri ivyo bihugu aho sanga kenshi bafatwa neza gusumba nkuko bafatwa mu gihugu c'amavukiro.
Ariko icegera c'umukuru w'umugambwe Frodebu Leon Sengenda Kumana ibona mu yindi nsiguro.
Ni kimenyetso cerekana ko ivyo tuzigize imiti tuvuga abantu bagaharira ko inzego zijejwe gucungira amahoro n'umutekano nazo zifise ibibazo, abantu bagaharira ngo rya ziratekanye zimeze neza abantu babanye neza. Cyo ni kimenyetso cerekana rero ko naho nyine hari ibibazo mu gihugu, naho nyine hacaba ibibazo. Urinze utakazi rehe ukikura mu kazi ukakavamwo ugahunga igihugu canke ukaguma iyuri wize kugwana ufite inko cyo yumvira umunyagi wasazwe nawe arabo barabakuwe. Twebwe turazi ko hari nabandi baguma bahunga bagahungana inko.
Amakenga ngenda kumana umuvugizi w'umukuru w'igihugu aramumara
abantu ngaho nibahumure kijya mbere abasirikare barangiza ivyigwa vyabo mu mahanga hama bagahitamwo kwigumira mu mahanga. Abantu niboreka kwibaza ibibazo byinshi, mugabo ico twamenyesha ico mwofata nuko abasirikare ntibameze nk'abajya abasirikare bandi tumenyereye. Abasirikare bamwe nabaganga karuhariwe, abandi nabahinga banusi ubuhinga n'ubumenyi budasanzwe mu nyigisho za kaminuza. S'abantu bagiye benshi ntibize n'ivyukoresha umuheto ngo bahungabanye umutekano, n'abantu bagiye kurondera ubuzima, bagiye kurondera karusho mu gukorera novuga imishahara yisununuye cyane ubwenge niyo bakorera mu Burundi.
Karegwa nemeza ko atamusirikare n'umwe yari afite ikibazo cy'umutekano muri abanse gutaha.
Igisirikare cy'u Burundi cyakoze ukwihangana kudasanzwe mu kubarindira, ariko amaso yaheze mu nzira. Bose barabimenyeshejwe mbere n'amabuse yabo z'imfashanyo baronka kugira ngo bashobore kubandanya ivyigwa zaciye zihagarikwa, ariko nta n'umwe yashimye kwikubita agashyi ngo agaruke. Abo bahora ari intwazangabo ko kuva uno munsi ntibacitwa intwazangabo, n'abantu bashobora kuvuga barashobora kwivugira. Mugabo kizwi n'uko ata n'umwe arondegwa, umuntu arondegwa kubera amakosa yiwe, kandi umuntu yagirizwa amakosa kubera umugwi, intara cyangwa ubwoko akomokamo yagizwe amakosa abasanzwe ahanwa n'amategeko. Abona uko mwabyumvise bararenza amategeko y'igisirikare cy'u Burundi, abona bo umugwi wose wabaturukamo, intara yose cyangwa ubwoko cyangwa umuryango baturukamo, amategeko abahana cyo kimwe bose.
Uko biri kose ngenda ku mana abona ko inzego z'umutekano zikwiye gukomezwa kurusha
abajejwe izo nzego zije gucungira amahoro n'umutekano mbere ku mukuru w'igihugu wenyine ku kibazo cyo kwicara ngo gitagira inzego zigira ucunga amahoro n'umutekano zikwiye zubashwe ziyubashe nazo nyene. Igihugu gifise abajejwe gucungira amahoro n'umutekano batabakomoka bagahunga cyanke babatumye hanze bagaca bagumayo cyanke bagiye kwiga bagaca baherayo, nta kazoza kiba gifise, nta mahoro kiba gifise no kucicarira rero ibyo bintu bigahagarara kugira ngo abo bantu bose bagiye hanze tubigwanisha bagarutse bave mu makambi y'impunzi bava aho bari hose kuko imirana imperuka kivugwa cyatorega kana ngaha.
Kuva hibonekeje injyana za politiki mu Burundi mu mwaka w'2015 abasirikare batari bake barimo bari mu butumwa bw'akazi cyangwa kwiga hanze y'igihugu ntibatahutse. Hari n'abavuye mu gisirikare mu gihugu hagati bahungira mu bindi bihugu, mbere bamwe muri bo bakaba bamaze gutangaza ku mugaragaro ko bagiye gushinga imigwi y'abagwanyi. Eroje Wikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.